Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya Ndwi Ruhuma umwaka 2024 nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kuba agizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Kuruno wa gatatu niho hatahukanwa ibiziga bitanu by'abasirikare baherutse kugwa mu ntambara zabereye mu ntara Kivu yo mu buraruko bwa Kongo. Indege yabatwaye ikaba kandi yarimwo n'abasirikare bakomerekeye muri izo ntambara. Urunani Sefor Arusha rubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nka kizigenza w'ingabo z'u Burundi ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu agakurikiranwa no ku byaha by'onyabwoko biturutse yuko yifadikanije n'ingabo za Kongo iharanira intwara rusange mu kurwanya umuhari wa M23. Ni nyuma yaho umushingamateka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesheje ko igisirikare cya Kongo kirangwa n'amabi y'onyabwoko akoregwa abanyagihugu muri izo ntambara. Ishirahamwe Amnesty International ryaratanguje isekeza ryo gusaba ko menyeshamakuru Florian Irangabiye yorekugwa ribicishije mu gutera umukono ku rwandiko rusaba ko ubutungane bwo murekura. Abantu bagera ku 10,000 bakaba bamaze gutera umukono kuri urwo rwandiko.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Reka dusubire tubaramutse ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'umutekano. Ibiziga bitanu by'abasirikare b'u Burundi baherutse kugwa mu ntambara zo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu gihugu cya Kongo byatahukanywe kuri uyu wa gatatu. Indege yabazanye ikaba yari yazanye n'abakomeretse kandi yaciye igenda ijanye abasirikare bo muri batayo icenda ya Tafo batari bwajanwe mu gihugu cya Kongo. Bonfils Niyongere.
Iyo ndege yashitse ku gace ndege cha Bujumbura ku mutaga wo kuri wa gatatu. Amakuru aviga kombo mu ikambi icungera ikibuga c'indege hamwe n'ikambi babo amenyesha ko mu ndege herukijwe iziga bitanu bica bijanwa mu ruhukiro bw'ikambi ya gisirikare bita Desea Passive iri Guantanamo muri zone rukaramu ya komine Mutimbuzi mu micungararo y'ikibuga c'indege cya Bujumbura. Abakomeretse baci bajanwa mu ikambi gakumbu imbere yuko bunguruzwa mu bitaro n'amavuriro atandukanye mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko hari kandi zimwe mu nkoho zarurindisha ngabo zo mu ikambi y'imwaro ziriko ziratahukanwa zikugwa mu ntara ya Kivu mu buraruko. Akaba tamvo yatanzwe yicoba catumye izo nkoho zitahukanwa. Ibyo biziga bikaba byatahukanywe inyuma y'iminsi mike imiryango yumvise ko yabuze ababo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bariko bagwana n'umuhari M23. Bari bamaze igihe babaza mu birokuru bya gisirikare ingene ababo bazoshingurwa. Intambara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarungitsemo abasirikare b'u Burundi imaze guhitana abasirikare batari bake abamaze kwakomerekera hamwe n'abafashwe mpiri n'umuhari M23. Iyo ndege yazanye ivyo biziga by'abo basirikare mu gusubira inyuma ikaba yagiye itwaye abasirikare bo muri batayo Tafoke y'icenda batari bwajabukanwe mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo.
Arakoze Bonfils Niyongere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nka kizigenza w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nawe nyene ngo arashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu akanakurikiranwa ku vyaha by'onyabwoko mukuba ariko arashigikira ingabo za Leta iharanira demokarasi ya Congo mu kugwanya umuhari M23. Ivyo bivugwa n'urunani Sefor Arusha rukabivuga rufatiye ku biherutse kuvugwa n'umwe mu bashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yasaba ko ingabo z'igihugu cya Congo zikwiye gufatirwa ibihano kubera amabi y'onyabwoko ziriko zirakora muri izo ntambara. kubandanya arungika abasirikare b'Abarundi gufasha Kongo ngo bizotoma umukuru w'igihugu Ndayishimiye afatirwa nawe nyene ibyo bihano. Dutega amatwi Jean Bosco Rwigemera icegera cy'umukuru urunani Sefor Arusha.
Kubera agatima k'amacakubiri afatiye ku bwoko, agatima cyane cyane gatumbera ihonyabwoko, President Ndayishimiye agomba kunezereza mugenzi wiwe Tshisekedi mukurungika abo basoda atanisunze iby'amategeko y'u Burundi avuga, kuko kubisanzwe yategerezwa gusaba uruhusha inama nshingamateka kugira arungike abagwanyi mu kindi gihugu hanze. Uno munsi turumva yuko inama nshingamateka ya cya gihugu rutura cy'Abanyamerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ziriko zisabira ibihano ingabo z'igihugu cya Kongo n'abo bose bitwaje ibigwanisho muri icyo gihugu cya Kongo, kubera yuko bariko baratema batongora bica zina mututsi muri icyo gihugu cya Kongo. Ibihano bene ivyo bishobora no gutandukira igihugu cy'u Burundi, kubera yuko ibiriko birakogwa ikongo u Burundi bo bifisemo uruhara ukomeye, kuko bwagiye gufasha Tshisekedi kwica abatutsi mu karere k'ubuseruko ka Kongo. Mu majambo make, kizigenza mu ntwara miheto mu Burundi ariko aratakaza ku mpande zose, kubera yuko ibihano bigiye gufatirwa igihugu cya Kongo, bigiye gufatirwa ingabo z'igihugu cya Kongo, bishobora gufatirwa n'u Burundi bwagirizwa ibikorwa vy'ihonyabwoko. Ariko aratakaza kandi kubera yuko igisoda cy'u Burundi ariko aracyaka ingufu, kubera yuko abasoda bariko barafa ku bwinshi, ariko aratakaza n'icyizere muri abo basoda, atakaza icyizere muri za nsoresore z'imbonera kure ziwe, ariko aratakaza n'icyizere ku banyagihugu, kuko abanyagihugu bariko barabura babo muri iyo ntambara ni benshi.
Uwo yari Jean Bosco Rwigemera icegera cy'umukuru urunani Sefor Arusha. Tumira amatemukanyo tuce dutandukira amakuru twabateguriye mu bijyanye n'ubutungane.
Inzamba.
Mu makuru ajanye n'ubutungane, ishyirahamwe Amnesty International gisata gikorera mu gihugu cy'Ububiligi cyaratunganije urwandiko rwo gutera ko igikumu kugira asabwire ku rwa ry'umenyesha makuru Florian Irangabiye ari mu mvuto kuva mu mwaka 2022. Umufasoni Karina Tibo, umuyobozi wa Amnesty International gisata cyo mu Bubiligi, avuga ko urwo rwandiko rumaze gushyirwa ko umukono n'abantu bagera 10,000, akavuga ko ubwo ari bumwe mu buryo shyirahamwe ryashimye gukoresha kugira risabe ko yomesha makuru yorekugwa maguru masha kubera ariko azira ubusa. Karina Tibo:
Est-ce qu'on va obtenir sa libération? C'est difficile de le dire.
Mbega azoshobora vyukuri kurekugwa, biragoye kuvuga. Ivyo tubona kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, hariho ivyo yemeye kandi yashize mu ngiro. Aha twovuga nk'amenyesha makuru bane bakorera ikinyamakuru cigenga barekuwe mu ntango z'ikiringo c'ubutegetsi bwiwe. Ariko uko iminsi ihera niko ibintu bigenda birayangara, aho bibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, abantu bataraje kurigwa kugira inama kuvuga iryo bagona, kandi ari ibintu bikomeye cyane. Mugabo nibaza ko gutera igitsure kuri leta ari uburyo bukomeye kugira n'imiburiburi agateka kiwe kabandanye kubahirizwa ahari mu munyororo. Mu byo twasaba harimo yuko yokungururizwa mu ibohero riri hafi y'umuryango wiwe n'abagenzi. Ica kabiri cyari uko yorekugwa akidegenza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kugira amakungu amenye ingene amerewe n'ingene ibintu byifashe mu Burundi. Turazi ku muryango w'ubumwe bwa Buraya wafuse ibihano wari wafatiye Burundi, ariko n'ubu ibintu ntivyera de. Aracibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, abantu ntibafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyabo canke gutunganya amahuriro. Nico gituma twobandanya
dushiramwo inguvu kugira turabe ko yoshobora kurekugwa
umufaso ni Karina Tibo asaba kandi n'ayandi mashirahamwe nayo nyene ko yogira icakoze kugira ngo asabe irekugwa rya Floriane Irangabiye n'ubu nyene dutega amatwi umufaso ni Karina Tibo arongoye Amnesty International igisata co mu Bubiligi.
C'est évident pour nous que plus nombreux nous serons à
birumvikana ko uko igitigiri cy'abasaba ko uyu mumenyesha makuru arekugwa cyo bandanya cyongera hari cyo byohindura nagire subire ndabibutse ko uyu mumenyesha makuru atakinda ariko arazira atari umwuga wiwe wo kumenyesha makuru ariko akaba yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 10 ni ibintu bitumvikana ibyo ni ibintu bikomeye mu gihe hoba ayandi mashirahamwe yaba ayaharanira agateka kazi na muntu yaba ayamenyesha makuru yogira nayo icakoze kugira asabe irekugwa ryo umenyesha makuru kubwacu birakenewe cyane ko yorekugwa mu maguru masha ngomenya kandi ko n'uburyo apfunzwemo budashimishije na gato murazi ko asanzwe akiswe n'amagara aho yarapfungiwe ubwa mbere yaramerewe nabi mu nyuma baramwunguruza ubu rero turarindiriye ikizova muri sentare y'iyungururizo mu mpera za kuno kwezi
imbere yo gusozera ano makuru dutandukira igisata kijanye n'amakuru y'impunzi muri Tanzania ruja n'uruza rw'amakinga n'amapikipiki rwarahagaritswe kuva mu ntango zinondwe mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri i Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania mugabe makinga canke amapikipiki vyahora bifasha mu kunguruza canke mu kunguruza abantu mu tuntu n'utundi dukorwa tutandukanye ngo kurondera inkwi zo mu gucana izo mpunzi vuga ko zitakigira ayo zicira nayo zimira kuko ngo bama baburabujwe mu dukorwa dutandukanye twobazahiriza reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Mpunzimana.
Amakuru ava ngaha mu ikambi Nyarugusu yemeza ko hafashwe ingingo yo kubuza amakinga n'amapikipiki gutwara abantu n'ibintu muri iyo kambi mu gihe amakinga yahora afashe impunzi gukora udukorwa dutuma babaho ku munsi ku munsi. Izo mpunzi zivuga ko batabona ingene bagiye kubaho
amakinga ndabona ko ariyo yarasoze nadufasha no kuja gusenya igiti kandi naho gupakira itoko yadufasha umugabo yararenga yuko kintu kimeze ikintu bita ikinga atakeneye kukibona mu ikambi.
Ayo makuru avuga kandi ko n'amapikipiki yaheruka kwemererwa gukora nayo nyene ntakibire kuri we. Impunzi zivuga ko ari umugambi wo kubasubiza Burundi ku gahato. Impunzi zivuga kandi ko zitumva ingana impunzi z'abarundi zahungiye Tanzania arizo zonyine zigirirwa nabi muri ako karere.
Nubwo amapikipiki wenyine mbere niwe yari yahekwi nubwo rero ayikeneye kuyumva no kuyibona ishyirahamwe ryose rikemera ko gufasha mu guhimiriza impunzi z'abarundi kugira ngo zihunguke urumva ibihano nyine yavuga ati ni ugufasha ibihano byinshi 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 mugabo urumva akoma bavuga ngo ni uguhunguka ku bushake kuko ubushake rero ntabwo tubona ari mu nama magara yagiye ati none impunzi z'abarundi ziri ngaha muri Tanzania nizo ziri kugira kwerekezo muri Uganda muri Kenya muri hehe kizi akazi bariko barakorerwa.
Mwamenya ko izo mpunzi zitigeze zironka agahengwa kuva zishika muri icyo gihugu cya Tanzania kuko zitigeze zemererwa gukora udukorwa two kwiteza imbere gushika naho imirima y'impunzi irandugwa. Kuri ivyo vyose twarondeye CS Majenza arongo ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo bivuze ko na cyane cyane ko hari impunzi zivuga ko ari nyuma y'iryo hohoterwa ntitwashoboye kumuronka.
Ni kuri iryo jwi rya Josephine Jones Mpunzimana duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwari mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na butaha.